Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti mteza matuku wigane vijiju ya Amerika, risamira ni Washington DC, mukirundi no mukirinyarwanda, tuigene kerezo ya chumi na kane, hukwezi nukwa munani, mriwi na chumi nindgui, mwisi ya chumi na munani, mwikume na joe diani na hazo ndongo, wigane lovzino mganya, ndaba haikazi.
Kwa tuki teze, kwa tuki tukari ndira nyigishika, tuliba za yu kore ero, haribi mvijinshi mwuzima usantwe, kazo dufasha mwuzima konga hikigali, kujamuli banke,
Uyu numwe ni mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda ashima cyo kimwe n'abagenzi biwe udukarata twaranga baraye baronkejwe batronkeje no munsi mu ntungi yo nkuru turayigaruka ko ikiganiro cyo no munsi ryo kiraza kuba cibanza hanini ku makuru avugwa mu makambi kuko hari impunzi z'abarundi zigomba zitahuke mu kanya zivuye mu gihugu cha Kongo nayo muri Tanzania utwari ishamwe impunzi makungu gita ibifungurwa ku isipam ariko aragendera impunzi zahungiye ngaho induta navyo nyene turabigaruka ko mugume ku radio yanyu. Mbele hizo nguru zo sentre kumakusonga zivugwa makami mbanzenda wabugire mlima keko muhanuzi wa perezida Donald Trump umejanyi n'umutekano mutekano mugihugu. Havuga kuwa imishamirano yaranzwe mu ubwicanyi kuri wa gatandatu muri leta ya Virginia hisa n'igitero cyabi yahuzi. Hivyo yabivugiye mu kiganiro yatanze mu kinyamakuru ABC. Avuga kuwa imodoka yasetse abari mu myiyerekano igahitana ubuzima bw'umwigeme w'imyaka 32 n'abashika kuri 19 bakomeretse bikomeye ari igikorwa c'ubwicanyi cabonetsemo urwanko no kutihangana nira abandi kuno w'Imana. Iro vy'umukuru w'igihugu ca Amerika vyasohoye itangazo rivuga ko perezida Trump ateri vyatsi byo bikorwa byose bibonekamwo ubisha urwanko nk'ivyaranze imigwi yitirira ubutegetsi bw'abazungu imigwi igendera ku vyumviro vya Nazi. Umuhari wa Adolf Hitler yahoze arongoye Ubudagi yakoze ihonyabwoko ry'abayahudi hamwe n'imirwi y'abanyamacakubiri. Iryo tangazo rikaba ryasohotse nyuma yaho habereye kunegura perezida Donald Trump ivuye ko mu gutera ivyatsi ubwo bubisha atadomye ko urutoki iyo migwi iterwa iterekwa abandi. Ijya nini ubutumwa bwo gutera ivyatsi uko kuba Trump atameneye inda ku rukumu ico gikorwa cagawe na benshi bukaba bugicana canako. Mu gisagara ca Kibera ku mugwa mukuru wa Nairobi muri Kenya habaye ejo kuri w'Imana ikoraniro ryatunganijwe na Raila Odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi haheruka gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu na perezida Uhuru Kenyatta. Odinga yabwiye abanywanyi biwe bari bamwitabiriye ko yazanywe no kuba hoza kubwicanyi bwahitanye abari mu myerekano yabaye inyuma yaho ivyavuye mu matora bitangarijwe. Odinga avuga ko abo bahiganywe bivye amatora bakongera bakaza kwica abantu babo, ivyo akavuga ko ari ingendo yo kudahana ivyo birego. Umuvugizi wa perezida Kenyatta SP Sumo nawo avyamirira kure akavuga ko intsinzi ya perezida Kenyatta yemejwe n'abakurikiranye amatora baba abo mu gihugu canke abanyamahanga. Muri Somalia umurwanyi akomeye yahoze ari umutegetsi w'umuhari w'iterabwoba Al-Shabab yarayishikanye ku butegetsi bwa Somalia mu gitondo cyo kuri w'Imana. Mukata Robo Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yabonanye n'abategetsi ba Somalia mu gisagara cya Abal manuko bushire uburengero bwa Somalia aho yari yinyegeje. Habo yarafise abarwanyi bashika ku majanani. Umutegetsi w'igisirikare cya Somalia muri ako karere akavuga ko yarakomeye kandi ko atari umuntu yirukanywe n'umushari Al-Shabab. Amenyesha kandi ko bazogirana ibiganiro nawe bivuye ko gukorana nawe ari nguvu zikomeye mu gikorwa cyo kurwanya umuhari Al-Shabab. Ajijuki Amerika muratukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiye byacu muce kuri gwa internet ya cyari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na kuri gwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze hari umugwi w'abarundi urenga kuri 70 uri kuri itegurira gutaha mu gihugu cy'amavuko inyuma y'imyaka itari mike bari mu buhungiro abanyamakuru bacu bakora muri Kongo no mu Burundi turiko turagerageza kubarondera kugira ngo baduhe byinshi kuri iyo nkuru ariko amatelefone ntari ko aradukundira turaza kwigaruka ko mukanya kari imbere n'ivyuma vyadukundira ariko tukiri mu vy'impunzi kuri no wa mbere utwaye ishamwe impuza makungu gita ibifungurwa ku isipa mu gisata ca Afrika ariko aragendera ikambi impunzi z'abarundi induta muri Tanzania yakiriwe n'imigumuko yazimwe mu mpunzi zivuga ko n'ubu zitararonswa ibifungurwa byo mu kwezi kwa munani Pierre Claver niyo nkuru nyamakuru wacu yarusha yaciye hirya nino ino nkuru
Isaha zitandatu z'umurango ziberamo duke ni uwo mushitsi w'iteka atwarishiramwe gita imfungurwa ku isipam igisata cha Afrika yaracetse mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania ari kumwe n'abandi batari bake harimwo n'abaserukishiramwe HCR gitaho izo mpunzi bagishika bakiriwe n'imigumuko y'abamwe mu mpunzi batararonse ibifungurwa byo mu kwezi k'umunani abo bataye amabuye barabuza nuko imodokari zirengana ariko igipolisi cyagerageje kubasubiza hasi nkuko bivugwa n'umwe mu barongo y'abandi muri zo mpunzi
Harabantu batari baronke ifungurwa haraciye yinga bariko barasaba ifungurwa none hakoze n'ahabaciyeho akerije ukabyokera mu maso ubu twashwiragiye ashahana z'ibyamaze kundakira baretse kwigaragambya bariko bararondera ifungurwa aho batanze bazakirira kugeza n'ubu ntibazironse hakuzironka baciye atuma ko abapolisi benshi kandi bambaye inkinzo n'inkoho zitera ejo ukabyokera ku buryo abantu bariko barashwiragira hari abamaze gukomereka kubera agashapura ziharaye inzara haziduka inzigo nk'umuntu amaze iminsi irenga itandatu atararonka ifungurwa tuba dutanze turonka n'ifungurwa nke ariko kugeza n'ubu bakaba batarazironka bamwe rero baciye bagira agashapu baca batangira guterana amabuye
ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi mikambi y'impunzi z'abarundi induta bari biteguriye kubwira abo bashitsi babagendeye n'ibyerekeye inzara iharangwa izo mpunzi zivuga ko ari akajyo keza ko kuganira n'ababagaburira aribo bagezwe n'ishamwe mpuzamakungu gita ibifungurwa PAM ubu n'umwe mu batumiwe muri iyo nama twavuganye akagoma kataratangura
baza kuvugana tubaze kubera ikintu kagifungurwa mu mezi atandatu yari cyo zitaki yuko mu makambi yose agize isi cyangwa ikindi muntu ariko byo bari ko birabati avuye muri Tanzania dusanzwe havuye muri Tanzania ariho biriko birabagusa tite twabaza none n'iri kiri angaha bitariko birabati yose Ndiwe kabiri niko tuza kugerageza kuvugana ubabaze mbega bizotuzwa ryari kuko nk'ubu mu nama iheruka twagize kuwa kabiri hatari ariko babyuhu gutuma bavuga yuko magundi atagihindutse ko bashobora gukura kandi magarama none nibyo nibyo kandi magarama aho byo bari bararigumye baza kuvugana tubaze ikintu nabo ariko aritegura gukora kugira bakingire impunzi anda byarabyigijwe mu Uganda biragurwa mu Uganda aha biragabanuka dushaka riba byose byo mu muco gituma ngari mu bigabanuka kandi bikongereza ikibazo cy'umutekano cyo cyose cyakivuga cyaza byageza kugishikiriza
zimwe muri izo mpunzi z'abarundi zivuga ko izo mfungurwa atanindwi zibiri zizimaza zitaraziheza bavuga ko iyo nzara ituma kwa muganga haguma huzuye abantu bagwaye indwara zituruka ku gufungura nabi
ndizikwiye na gato ahubwo hashaduka indwara zifatiye ku gufungura cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragurika winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi ufunguye neza nani yinga yohera utarabimara
abashitsi biteka bariko bagendera ikambi impunzi z'abarundi induta muri Tanzania ni rya mbere babagendera kuva bashika mu mwaka w'ibihumbi 2015 iyo kambi kandi igize iminsi igendegwa n'intumwa zitari nke haherukayo abaseruka ibiro vy'umuhuza mu matatu y'abarundi Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika kuva kuno wakana barundi bahungiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bashika hafi ibihumbi bibiri barafise ikarata ndangampunzi ikoze ku buhinga bwa none izo mpunzi zimenyesha ko intambamyi zahora zihura nko kubura uburenganzira bwo kugura za konti mu banki canke kurondera impusha zo kugendesha imiduga canke kwiyunguruza gato mu bindi bihugu bigiye gukemugwa umunyamakuru wacu Desire Hatungimana akorera mu gihugu cy'u Rwanda niwe tubaza ino nkuru
Iyo karata y'impunzi yatanzwe ku barundi bakwije imyaka 16 kuduga abayironse bamenyesha ko igiye kubafasha byinshi abahora babura karyo ko kubikuza amafaranga yabo canke gusinya amasezerano y'akazi bizeye ko izo bibafasha hakaba mbere hari nabibaza ko igiye kuba uburenganzira bwo gutembera mu bihugu bya kano karere ka Afrika y'ubuseruko nkuko bavyiganiye radio ijwi rya Amerika
nkuko nyene benshi bavyibaza twatukiteze twatukarindiranye igishika tribaza yuko rero hari ibintu byinshi mu buzima busanzwe kazodufashamo mu buzima bwo ngaha Kigali nko kujya muri banke nk'umuntu akurunga iki akantu ari burayi akakwibuka akaguha nk'agatererano kazogufasha kurotira kuko hari gihe twagenda muri banke ukerekana rya status isanzwe bayanka bakarumva byaba ari bibaza ari kubunye ego ntivyitwa ku muntu ari umunyarwanda mugabiritwa yuko hariho agasitwayenete gatoyi ngira ngo kiyongera paraporo mbakije kindi gipapuro
atanezewe ko dushora kuba tuyirose kumbure naho yitwa ko ari impunzi kuba turi impunzi ndaza kwiza gufashanya cyane nko kuza tura ibikorwa byacu ngahanye muri bino bahonzi turi mu Kigali mu Rwanda ari nko kurondera nk'ama byo twa dukeneye administrative kuba tuzahabe tugura nk'umuntu abakeneye nko kugura nka konti cyangwa nko gukora ikindi kintu ariko bineza ko bizotubera byiza cyane ikindi naco ntituzi yuko ikizodufasha twabaza ko bizobatubere neza no kutugoma nka document de voyage kumbe naho turi impunzi ntituziritse tukumba ngaha nyene
icyambere cyo nuko duhijije kuronka cyo twokwita ikarata karanga mpunzi ariko si ikarata karanga muntu numva n'ubu tutacyari impunzi ariko iyo karata nayo ikazuza kudufasha ibintu byinshi kuko hariyo nk'abantu twebwe ngaha twabe dusanzwe usanga bigora nko kujya nko mu mabanki kujya kugira gukora ama retrait canke kubitsa canke kubikuza ugacyo usanga biragoye
twebwe nk'impunzi arumvise neza yuko aratubariye yuko ofisi karte zoronka uburenganzira tutabarana igihe twabara no kigiye igipapuro cy'impunzi gisanzwe bavuga batubwiye yuko ushobora kuyikoresha kugira uronke urupapuro rwo gutembera mu bihugu ashishije bita titre de voyage bageze amahiganwa dufate amasoko ushobora guhiganwa hamwe n'abandi berekanye ikarte urashobora nuko ushobora gucana permis de conduire
wiri inkuru nziza arongoye izo mpunzi amenyesha ko abiyumvira ko iyo karata ari igitabo cy'inzira kizobashikana no mu mahanga ko atari vyo na gatoya
bamwe bage barabyumvira kuko babona yuko nk'abanyarwanda bashobora kugenda muri bihugu bya Easter Community ariko gushika uno munsi batubwiye yuko hariho igipapuro cy'inzira bita passeport biometrique ico naco leta y'u Rwanda yaremeye yuko bariko barazikora kugira ngo bazozironse impunzi kaga karata rero ntigakoreshwa kugenda mu bindi bihugu ako gakoreshwa uri mu gucu Rwanda
mu gihe hari abahora bahura n'ibibazo byo kutagira ibibaranga warongoye impunzi azisaba kwamana ntaryo bibangikanya iyo karata mu ngendo zabo kugira borohereze abajejwe umutekano
musaba rero yuko abo karonka bagafata neza bakakabika mwukagendana mu mufuko kugira ngo abajejwe umutekano yakakubagije ukakamwereka hanyuma ukakongera ukagashingura neza ko murabona yuko bamwe bahorana ke gipapuro bahora bagendana na fotokopi murazi kajya nta ukagira fotokopi rero twobasaba ngo mukabike neza kuko twageye turabona yuko rimwe bamwe barabuta ugasanga biteye ibibazo nk'abantu bari baburonse kera nk'abakongoma nari maze imyaka ugasanga rero yagataye biragora gusubira kuronka kandi
mwamenya ko abazoronka izo karata mu mpunzi zahungiye mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda bababa ibihumbi 200 mu gihe impunzi ziba muri ibyo bisagara zose hamwe zirenga ibihumbi 31 nk'uko tubimenyeshwa na wiri inkuru nziza zirongoye yanamenyesheje ko abataronse izo karata yandikwa rizo bandanya ku buryo bose bazoshikirwa ariko akaba atamenyesheje igihe bazosubira kwandika abo batazironse. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi Amerika tugaruke kuri ya nkuru y'impunzi z'abarundi bari muri Congo bariko bitegurira gutahuka mu nyamakuru wacu mu gihugu cha Congo Vedaste Ngabo naho tutariko turamutora mu kanyari yatubwiye ko bagera kuri 72 ahari ariko ariko rabona kandi yabwiwe ni ishami rya itaho impunzi RCR ko aribo bahava batahukanwa mu kanya kari imbere baracari muri Congo rero ariko mugenzi wacu Evariste nziko banyanka nawe yanyarukiye aho bahava kumbure bakirirwa Evariste mwiriwe
Mwiriwe neza Diane.
Uri amajahe neza na neza.
Ubu unye aho duhagaze ni kurubibe Burundi buhana na Congo kuri poste ya migration yo mu Gatumba muri commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura.
Niho bahava binjirira izo mpunzi z'abarundi?
Niho bahava binjirira ndabona hakujya ku ruhande rwa migration ya Congo. Igipolisi kijeje ruja n'uruza biteguye aho baza kubandika harateguwe eka no ku ruhande rw'Burundi hakuno biraboneka yuko igipolisi kijejwe ruja n'uruza kiteguye kwakira izo mpunzi z'abarundi zihava ziva muri Congo.
Umugenzi wacu Vedaste Ngabo yatubwiye yuko abamaze kumenya bamaze gutahuka baza gutahuka batangaje n'ishami rya ONU gitaho impunzi RCR bagira kuri 72 ubutegetsi bwo ngaho canke abajejwe ivyo kwakira impunzi bo bavuga ko biteze kwakira bangana gute.
Hano kuri poste ya migration mu Gatumba batumenyesha ko baza kwakira abarundi bagera kuri 80 no bagizwe n'imiryango 29 muri abo rero harimo ngo umwana umwe atagira ababyeyi afano na kompanye harimo kandi ngo n'usaba n'uwarasanzwe ari impunzi yari yasabye ubuhungiro hakujya muri Congo no kuvuga yuko abarundi baza kwakirwa bitezwe hano nk'uko igipolisi kijejwe urujya n'uruza hano mu Gatumba kivuga arabagera kuri 70 n'icenda.
Evariste, hari bibanza byo kuza kwakira iyo miryango nabo baje bizananye byamaze gutegurwa?
gushika ubu ntankuru kubijanye n'ibanza baje kwakirirwamo huko n'abategetsi n'abamwe turabona hano ba mu bushikiranganje b'intwaro hagati mu gihugu eka nabo mu muryango HCR witaye impunzi ntibarashika hano mu Gatumba kiretse twege abamenyesha makuru ariko uwundi muntu nabonye w'umutegetsi n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Bujumbura yishikiye hano wewe nabonye navuga yuko gushika ubu atankuru nimwe afise ashobora gutanga kubamenyesha makuru je ku radio
ayo makuru uduhaye ya 79 abashobora kubaboza aje mu gihe mu minsi yahera habari batangaje yuko ashobora gutahuruka bagera ku majana hari insiguro mwa mwagerageje kuronka ibyo bitigira impamvu abandi bari batangaje batoba baje
twa telefone munganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu byo yatumubaze icyahindutse nk'uko yivuze Diane no ku munsi heze bari bavuga ko bashaka gutaha amabira hagarara bavuga yuko impunzi ziri muri Kongo zasabye kwa zasabye guhunguka zabari murengera adacho byari nacho gituma byari byasibye gushikura n'uturaronka inkuru y'imbaho dusigurira igituma uno munsi abaza guhunguka batari nka 79
Evariste nziko banyankuru akoze cyane gume ngaho kuri uwo mupaka kugira ngo urindire gushika aho baza gushikira hama turaza kongera tuguhamagare utubwire aho bizoba bigeze mu makuru yacu yo hanyuma n'imbere yuko ikiganiro muri sanga cisa ha 10 gitangura
murakoze namwe
Tubandanya n'ikiganiro wanyu mu ntara abari mu bumwikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ya Kongo barera abana bari hagati y'imyaka 2 kugeza ku myaka 5 y'amavuko bahagaritse imirimo yo kurera abo bana impamvu bavuga yuko ari amafaranga y'amezi 6 baheraniwe n'ishamwe Save Children di baritarabaha umirambuye kuri no nkuru n'umunyamakuru wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Iki kigo kirera abana bagera kuri 500 bavuye mu masita atandukanye ageze inkambi yo mu Rusenda kizwi ku izina ry'Igifaransa rya Creche abarimu bagikoraho bose uko ari batatu bakaba baragaritse umurimo wo kurera abana bikurikiranye nuko ishiramye rya Save Children bifite gahunda y'uburezi mu nkambi yo mu Rusenda itubahirije amasezerano bari bagiranye yo kuzajya babahembera igihe niyo nkuru Desire umwe muri abo barimu barera abana b'incuke bigishwa kuvuga indimi z'Igifaransa n'Igiswahili no gukina imikino itandukanye kuri centre ya Creche aragaruka ku mpamvu yatumye bahagarika uyu murimo bari bamaze imyaka igera kuri 2 bakora
tumaze amezi 6 n'imisi 11 tudahembwa kubw'ibyo bibazo rero twaciye dufata umwanzuro wo kugara ico kigo kugira ngo turabe ko abadukoresha baduhemba seve turagerageje kuvugana nabo tumaze kubona kico gihe kimaze kugera nk'ico twarageze aho tubandikira ikete ku itariki 16 z'ukwezi kwa 6 tubamenyeshe ko twarushe nakazi muga iyo kete nta nakimo bayivuzeho
iri shuri ni kimwe mu bifasha ababyeyi benshi bo mu ngambi yo mu Rusenda kubona aho biriza abana babo bigatuma nabo babahoka mu gukora imirimo yabo yo mu ngo cyangwa n'indi yo hanze ariko kuvaho abarimu bagarikiye iyi mirimo yo kurera abana ababyeyi babo bangayikishijwe no kwirirwa imuhira
abana nari mfise aho nahora ndabasiga bagakiniraho bakicaraho nkifatira urugendo ahantu habo bahora bakinira ariko ubu birangora hari uwo mpetse hari nabandi bato bato bahora basigaraho hantu bafise aba basigarana ariko ubu rero birangora kugira mfate urugendo njiyo nshaka abo bandi nabo ntaronka ndabasiga yo niyo ngorane fise
twararuhuka nyene kubera umwana ari ku ishure avuye ku ishure akacashika yoga akacajyama avyutse kandi akacasubira ku ishure vraiment ashe ubu n'ukuri tubayeho nabi kubera abana bacu batsika
Kiranyibagira Julienne ni umubyeyi ufite abana babiri arerera kuri iki kigo cya Creche cyo mu Rusenda asaba abo bireba ko bakemura iki kibazo kugira ngo abana babo bakomeze kuregwa kuko ari byinshi bamaze gutakaza kubijanye n'uburere kuvaho abarimu bahagarikiye uyu murimo wo kwigisha abana babo
Kuri none abana birwa barakubitana mu bisagara abana barakomerekanya ababyeyi bagaca baja mu nduru wowe abana bawe wowe ibiki n'ibiki manake ntakubahana kuhari icyo twasaba nuko bogaruka bakadufashiriza abana bakongera bagatora indero abana bari bamaze gufata ibyigwa kuririmba igifaransa bari bakizi ndetse n'utundi twishye imvugo indimi nyinshi
twagerageje gushaka bamwe mu bakozi ba Save Children kubijanye n'iki kibazo cy'abarimu bamaze amezi 6 badahembwa ntibyadukundira kubabona tubamenyeshe yuko bikurikiranye nuko mu Rusenda nta mashuri y'incuka bayo abana bavuye muri creche biborohera gutangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
inkuru imwe mu ntara imbere yuko duhana gahindukira abakenyezi bo muri komune Buganda intara ya Cibitoke basaba abajeje intwaro kubagarukira ko mu kubahiriza amategeko ajanye no kudaharika ku bagabo ni mu gihe n'abagabo ubwabo biyemerera ko bazokwama baca ku n'amategeko bagaharika igituma muracumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke.
Nubwo mu mwaka uheze itegeko rikingira abakenyezi mu kudakoregwa mabi riherutse guhinyanyugwa aho rishiraho ingingo zihana umugabo aharitse hari abakibibandanya muri zone ndava ya komine Buganda. Aba ni bamwe mu bakenyezi bavuga ko bitwaye kubajeje intwaro ariko badatunganirizwa
kwitwara naritwaye mbere abarageze gihe no gukubitwa mu bitwa ndaji Buganda nditwara umushinga nawe wanje baramufunga hamwe barabijamo ndaje ni Bujumbura ko nari nibungenze barambara cyo tumubona uwo munyaka kugize ko twari kumuhana ariko ibyo byose bagumye bambwiye ati tudobitunganya ndaburiherezo byabyo gushikara no buzima bwanje n'abana buriko burahunga abantu
yamparitse uwo mugore wa mbere wa kabiri amaze kumuzana we yitwaza avuga yuko amushi ritoma tuko twarabirimye bitomati ariko mu nyuma byahavuye biba umukenyezi wiwe ngize ngo mvuge induru amahiri yamwuma ku mugongo
waritwaye
ego jewe ico gihe hari umusegitere yitwa Paul narageragaje buryo bwose sinitwaye gusa nashatse kugira ngo aduhanure ndagenda kumubwira kuko ari numugenzi wiwe ico gihe maze kugenda kuyimubwira aho kugira ngo aze kuduhanura nagize ukuntu umva umugabo ambwira ngo mbega wari witwaye he mwinzoka niyitwara ku homa ngo hajye ngo twatebye kubonana ngo byaciye bihere
ku ruhande rw'abagabo baharitse bavuga ko babikora kuko bahohoterwa n'abagore basanzwe bubakanye bakagira ko ntibaronke naho bitwara
beshi guharika bivana n'amashavu n'umugore asanga ko bagushira ko akisanga ko yitwa nk'ihene yo muci akubwira amajambo menshi kwera nako kwera twavuka isimbo cikatishutegwa n'ishavu katuzana n'undi mugore
kandi amategeko atabirekura
kuzobigwanya bizogorana naho bazotanga amahadabu y'ibihumbi jana gutanga kori hari beshi bazokomera gutanga iyo hadabu y'ibihumbi jana
umva muharika uko mufite ingorane
ubu ho nyene hari nyitegeko gemeza umugore kwasanga umugabo agiye hehe bamukomvoka mufundi bamufunga ko umugabo agize nakakoza gakosa gatonya mugacaja hehe indani muri gete mugasha nje gituma renda ubu bihari yuko umugabo azokwamagirane abaharika naho bazobigwanya bazobigwanya bamwe bavyemera abandi nibavyemera uzobafise ubwoba bazobiheba
baranyishimiye Evrine umwe mu bakenyezi baharitswe ababazwa n'ukuntu bitwara nibatunganirizwe
yaciye namushyira n'imbere yanjye ndamusohoka namusohokera urumva ko nakara gasuduguru kamwe kabika kagaye ntacyo mvuga ngije ngo mvuge ni inkoni ndagutaye ndagutanya ubwo bwana nkumva gahinda nkaraba abana batanu kubatanga n'ukumbwira yuko bazosohora mu nzu ku nguvu nubatswe biciye mu mategeko nkumva birambe bajye nkavuga ni none ubutegetsi bw'ubu buriko budufashiki butumariye iki ko turiko turatanga abana ko turiko turononekara aribo budutunganirije abo bagore ba kabiri bagahabwa icyo bahiro imbere y'abantu n'abatware n'abagabo babo none twe tuzobigenza gute twiture bande none kwabo dutunganiriza n'abanyene baturi
muri rusangi abanyagihugu barashima itegeko ryashinzwe cyo kudaharika ariko bakanegura uku kudatunganirizwa n'abajeje intwaro bo ku mitumba bavuga ko ahanini biva kubiturire
n'iryo prezida yavuze n'ukuri ni sawa ariko gusa ikibazo gihari no butungane bwacu abatware umugabo arashaka guharika hama yagenda gatanga inoti ya 10 hariya wa mugore mukuru nta kindi kinasura kuvuga babihereye iyo
abanyagihugu basaba bajeje intwaro ku rwego rw'amakomine n'intara kugarukira ishigwa mu ngiro ry'amategeko nta kamuranga nta soni numwe mu bagabo bo muri zone ndava
intara cy'ibitoki nayo nyene ari kwikubita gashi n'abategetsi iki kibazo bakagifatira ingingo kugira ngo agateka k'abakenyezi cyane cyane kareke guhunga abantu kuko turazi ko iri tegeko ryasinywe vuba ariko rero turirabye n'ubu ntibarikurikiza kandi ntibaryubahiriza nikibuje ko abagabo bataguma bakwega abagore benshi nikibuje ko abagabo bataguma bonona abana abakubwa bakiri bato akamutwara ntamugumanya akacamuta urumva ibyo byose ni ngo rane nkibaza igihugu cyacu kiri.
Musitaneri wa komine Buganda Emmanuel Bigirimana avuga ko bagerageza gutunganiriza aba banyagihugu mu gusubiza mu mihani wabo abagore baje ubugira kabiri. Aranavuga kandi ko n'abakenyezi bavyaranye n'abagabo batandikanywe imbere y'amategeko bagerageza kubakingira.
Uko bimeze kose kubijanye nabo bagabo usanga bafise abagore babiri tukaba ubu dufise intumbero yuko ngitegeko rishasha ereheruka gusohoka yuko ubu kugira abanyagihugu babeho biciye mu mategeko hariho ingorane zimwe zimwe duhura nazo z'abandi bakenyezi usanga batahisemmo n'abagabo babo ngo muri cyo gihe ico dukora turagerageza kuraba ukuntu dushobora kumvikanisha uyu muryango wundi utaba wemewe n'amategeko kugira turabe ukuntu bokoroherezwa nabo nyene mu buzima bwawo.
Twibutse ko umugabo n'umugore babanye bidaciye mu mategeko muri kino gihe bahanishwa umunyororo uri hagati y'ukwezi n'amezi atatu hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi amajana abiri. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Kabenunga duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara. Mwakoze mwe mwatwumviriza. Diane Nahazwe na Macbili ya Bero tuifuje kugira indwi nzizi wanyu no mu byanyu.